mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Bavandimwe shuti za radio ijwi rya Amerika, nadabaramukije ubu murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika. Mwumvira kuri FM 88.3, kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2.
Uwo
ni Mamelte Buregeya, umukuru w'ikigwati cyitiriwe ikigwati cy'amahoro kiri Nyakabiga muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi mu burasirazuba bw'u Burundi, avuga ku kibazo cy'ubwishingizi mu kwivuza. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yerekeye u Burundi muri iki cyumweru mu Burundi harimo kubera irushanwa rya filime. Nubwo abarundi basa n'abajijukiwe ibyo gukora no gukina za filime, nta buryo buhagije bafite. Barasaba leta gushyiraho ikigega cyo kubafasha. Inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika i Bujumbura mu Burundi, Eroje Wirika neza.
Iyi ni imwe mu marereti 28 yakozwe n'abarundi ari mu ihiganwa rya Festicab, Festival du Cinéma et de l'Audiovisuel du Burundi, kwijana 8 ziri muri iryo higanwa ririmo ahanini abahanzi bo muri Afurika yo hagati iy'uburengero hamwe n'Uburaya. Aha hari mu kigo ndangakaranga c'Abafaransa i Bujumbura ku muhinga mukuru uyu wa gatatu. Hariko herekanwa irereti y'umugabo adatunganiriza neza umuryango wiwe. Arthur Banjayeko, umusore w'imyaka 28, ni umwe mu baje guhiganwa. Irereti yiwe yamutwaye amafaranga atari munsi y'imiliyoni zina z'amarundi, ariko asanga icyo yinjiza atawe gihwaniye na gato n'ingufu n'uburyo yakoresheje.
Mu bisanzwe mu Burundi gukora amareresi nta muntu yovuga ngo arikora abikora kugira ngo abihembegwe, kuko harimo abantu benshi bamaze kubikora cyane usanga batariko baravyungukiramo mu buryo bw'amafaranga. Najyewe ndimwe harimo byinshi maze gukora, harimo amareresi menshi maze gukora, ariko ngiye guharura amafaranga byantwaye, umwanya byantwaye, inguvu byantwaye, ngasanga icyo nza gukuramo atari kiboneka kingana na cyakina natanze. Nuvuga yuko mu kugira ngo abantu bakora amareresi mu Burundi icyambere nuko baba babikunda kandi bizera yuko ejo hazoba heza bikabahemba nkuko bihemba abandi bose kwisi.
Imbere yuko mwizera ushikari kabatunganije higanwa rya Festicab, barishimira urugero abarundi na cyane cyane rwaruka bageze ko mu gukora amareresi. Francine Munyana, umuyobozi w'ubuhinga muri Festicab.
Mu Burundi turiko turatera imbere cyane kuko uravye mu minsi heze ntituriko turagenda dusubira inyuma, ariko turiko tugenda dutera imbere. Icya mbere nuko hariho aba urwaruka rwinshi uriko ruri muri ico gisata rukunda uwo mwuga wo gukora amareresi. Hariho benshi cyane, hari abo tuzi batuzanira amasinema yabo, hariho nabo tutazi bayakorera handi. Ikituryohera cyane cyane nuko hariho abajeune kandi bafata na initiative yabo uko basanzwe bangana, uburyo basanzwe bafise, ariko bakavuga bati uko bigenda kose turagerageza uko dushoboye dukora ireresi. Ni ikintu cyiza cyane, burya ireresi sinema ni ikintu gikomeye cyane kuko kirateza imbere cyane gose igihugu.
Kubwira iyo ntambwe ishikwe ko umuyabaga banjaye karabona ibikwiye guhinduka n'ibikenewe.
Ni uko muri nyabihugu kugira ngo zitere imbere cyane ireresi zaho, ni uko abanyagihugu babyiyumvamo, abanyagihugu baho bariyumvamo ko ibyakorewe muri Tanzania ari ibintu byo kwishimira by'abanye Tanzania nyene, ibyakorewe mu Rwanda abanyarwanda bakwiye kubyishimira, ugasanga baranabigura. Ikindi nacyo no kugira ko ari ngorane mu Burundi, aha mu Burundi hari television y'igihugu, hari television Rema, hakaba na Heritage. Ni kuvuga izo zonyine ntizikwiye kugira ngo zerekane ibikorwa tuba twakoze. Ni kuvuga rero mu Burundi novuga yuko nta muco uhari wo gukurikirana amareresi, kuko n'uburyo bwo kuyakurikiraniraho atabuhari. Iyo ni ngorane nyamukuru mu bisanzwe.
Hari n'indi ntambamye ibonwa n'umupfasoni Munyana, ibura gihigaga gisahiriza abakora amareresi.
Mu bisanzwe Ministère de la Jeunesse et Sport irafise uko yitunganije igafasha ugwaruka mu mice itandukanye, ariko mu vyerekeye amareresi ntituraronka ico umuntu adufasha canke ico gisata kidufasha kigikega kibegereye kivuga tuti iki ni kigega kijejwe gufasha abajeune kugira batere imbere mu mwuga w'ireresi. Abajeune iyo baronsa akaryo barandika senario bakarungikira nk'umu producteur aho hanze iyo bageze amahirwe akabaha amahera bagakora ireresi ryawe aho rero abari ireresi no vuga riba rikoze mu buhinga bwiza icyo kigega cyari ngombwa cyane gose kirakenewe kuko cyo tuma amareresi akogwa ku bwinshi kandi tuko tugiye no muri numerique kuri RTNB jo tugwa nawe nyene baronka ama production bashobora kwereka abanyagihugu bose
uwo mufaso navuga kandi ko hamwe haboneka ijure ryigisha ibijanye no gukora ireresi gusa byo byiza kurusha
gushika ubu turafise ama universite asanzwe yigisha ivyo bijanye n'amareresi mugabo ntabwo ari universite iri specifique uvuga uti ujya ni école de cinéma byo byiza bashoboye kuba iryo shure nkuko byo byiza bashoboye kuba ishure bigisha umuziki gusa nkuko byo byiza bashoboye kuba ishure ryigisha peinture gusa nivuga nti muri culture byo byiza dushobora kuboneka ayo mashure nkaye kuko turayabona cyane cyane mu zabura yakwariyo kandi abantu aba bayize barashobora kubaho n'umwuga wabo kuko uri umuntu w'umwartiste l'important nuko ushobora kubaho n'umwuga wawe umwuga ugashobora gukubesha
iganwa rya festival ry'umwaka w'2017 rizosozerwa kuri uyu wa gatanu mu by'abantu bashobora gutsindira iruhande y'igikombe trophée harimo kandi n'amahera agera ku miliyoni w'amarundi mu mwaka uza iryo higanwa rizoba ryujuje neza neza imyaka 10 rigiyeho eroje uri ka neza Bujumbura ijwi rya Amerika
eroje urakoze kuri iyi nkuru abanyagihugu baba mu kigwati cy'amahoro kinyakiga muri komine Butaganzwa y'intara ya Ruyigi mu burasirazuba bw'u Burundi bugarijwe n'indwara zitandukanye cyane cyane malaria abibasiwe cyane n'abana bato ibyo ni mu gihe agakarita ko kwivurizaho bajyaga bahabwa na ministeri ishinzwe ubufatanye bw'abarundi kataye agaciro kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize cyakora iyo ministeri irahumuriza abaturage ko bazageraho bakabona ayo makarita inkuru ya mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana mu ntara ya Ruyigi
icyo bibati cy'amahoro kirahitwa Nyakiga muri zone muriza ku birometero 2 uvuye ku mugwa mukuru wa komine ya Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi turi mu buseruko bw'u Burundi imijyango ijana iba muri ico kigwati yahabwa ifashanyo y'ubushikiranganje bujejwe byo gufatana mu nda ubwo bushikiranganje nyene nibwo buri agakarata ko kwivuriza k'iyo bagwaye agakarata gasanzwe gakoreshwa n'abarundi bantu nikora muri kino gihe abanyagihugu ba muri ico kigwati ubu bavuga ko ikarata yo kwivuriza ko yataye igihe kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka uheze mamea buregeya n'umukuru w'ico kigwati cinyakigwa
ariko mugaba twashima cyane cy'ubushikiranganje bwagoma bubandanye nibwo bwagoma butugarukira atari iyi minsi nyine byabaye nk'ivyagoranye ndupapuro kwivuriza ko bahora batuturumikira none nk'ubu twaheze mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka uheze aha mareze twembeje ariko turashimangira ngo babakenye ntibavuga ngo n'uwo w'umushinga ndere gaba bibateranye ariko wabaye mwiza n'abamwiza akaba muzima muduterera kamo kumbure nkaha nyine malaria ziraturembeje nibenshi bara ijoro ryose bara twabibona baba tawafatira hano ngo ni batanu batandatu mu kwezi ho
mama ya buregeya aremeza ko amavuriro bitura yegukira leta agerageza uko ashoboye mu kubapfupfariza ahandi nabo bakabavura ku ideni ariko akagira amakenga yabo bazokura amahera yo kwishura iryo deni
uwaya aramutse amushikanye kwa muganga baraheza bakamuheza dukenyi yema idu dukenyi mugo baramwakira harimo miti iheze bahora baduhereza akadini waya gaza kaza kayakorera gaza akajyana kuko kamafaranga ya nyuma adafite igitansi n'ibihumbi nka bibiri burya bukarasa bwo kwivuriza ku ugafise kagugu ibihumbi bitatu ugafise na mafaranga 500 mugabo umwana arenga imyaka 5 na mafaranga 800 biratugora kuronka nyene habaye nyene miyinza nyene yumva igihumbi gikorerwa gushika saa 6 kugira ngo gushuma ni ngorane
Yvonne Bahati yunganira Mamere Buregeya mu kurongora ico kigwati cy'amahoro avuga ko abakenyezi batagira abagabo aribo bahanzwe cyane cyane kuko birerana abana atagifasha mu gihe abo bana nyene aribo bakarigwa n'ingwara Yvonne Bahati aremeza kugwirana ry'abana rikorera gabanuka muri ico kigwati kubera igikorwa cabaremesha kiyago bahimiriza kubyara ku rugero
ibituremereye cyane mu byerekeye abana twarose tukatuburiko tubarera twenyene abo twabaronkanye tukaba bitakunze yuko dufashanya kubarera ingorane mu buhungiro twaragiriye ingorane nyinshi kandi tutari twiteze ko zona dushikira ko kucerekeye gwirirana ry'abana nk'ubu turagenda twigishwa baremesha biyago bakatwigisha bati ni mu byare bake mushobora kurera cyo kintu cyo kubyara ndabona yuko bwitere nk'ikigabanuka muri iki kigwate ntabari ko baravuka ku bwishi kireta abo twarose nyine imbere y'iki
Felix Ngendabanyikwa umunyamabanga ntegerezwa mushikiranganje ujeje uje gufatana mu nda mu Burundi avuga ko batayevye gufasha abo banyagihugu ba muri ico kigwati. Felix Ngendabanyikwa amenyesha ko ikarata yo kwivuriza ko yatevye kubera kuko kugira ngo amahera jeje ico gikorwa aboneke bifata inzira nyinshi bigatuma habu guteba. Uwo munyamabanga ntegerezwa yabwije ijya Amerika ko amavuriro ya leta ashobora kuba arapfupfariza abo banyagihugu maze ubwo bushikiranganje ukazowasubiza ayo mahera. Felix Ngendabanyikwa yaboneyo no kumenyesha ko n'izindi mfashanyo z'ibiribwa zahora zihabwa abo banyagihugu banaho nikora zigiye kuboneka. Uwo munyamabanga ntegerezwa avuga ko ziri mu nzira mu minsi mike zizoshikira abo zigenewe. Naho nyene amenyesha ko hari habaye ikibazo kijanye n'ibitoro kugira ngo ziteve. Icyo kigwati cy'amahoro cinjiwe icese mu mwaka w'2008 mu ntumbero yo kunywanisha abahungutse bava hanze n'abahungiye hagati mu gihugu. Inyakiga muri komine ya Butaganzwa mu ntara ya Ruigi. Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi ry'Amerika.
Fidel Antoine Nsabimana, ndagushimiye kuri iyi nkuru. Tuve mu ntara Ruigi tujye mu ntara ya Bubanza, aho abahinzi basaba leta y'u Burundi kububakira urugomero rwo kuvomerera imirima ku ruzi rwa Kajeke kugira ngo bashobore guhangana n'uruzuba. Ibyo rero babisaba mu gihe ibikorwa byo kubaka urwo rugomero byari byaratangiye mu myaka ishize nyuma bikaza guhagarara. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana.
Abanyagihugu birimizi bo mu ntara Bubanza na cyane cyane abamukiye aca komine Gihanga bavuga ko urugomero rwo kuvomera indimo rwo kuruzi Kajeke ari kimwe mu byari kubafasha guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Bano barimyi ni bamwe mu bagize ingaruka mbi kubera uruzuba mu gihe leta yari yatanguye kububakira urugomero amaso agahera mu nzira.
Babona ini Gihanga hakaza uruzuba cyane, uruzuba n'ubu riko rwaka kandi murabona by'uko by'ukuri ruhitiye rwaka cyane mbere Gihanga. Murabona yuko byabaye Bugesera ingo nyinshi cyane zagombye gupfa n'inzara kubwo uruzuba rwatse atambura yaguye.
Urabona ko uruzuba rwabaye rwinshi cyane mugabo ico kigomero cy'abacari Gihanga ngaha muri komine Gihanga muri iki kiyaya. Nuko urwo ruzuba ntikwari kudushikira, twari kwimbura neza bihagije mugabo kubera ko kitabayeho kigaca gisambuka byaciye byunyuka cyane.
Yego rwari rwarubatswe mugabo rwubatswe nabi baruhisima nke hanyuma bapfamo birahomvoka.
Umuhanuzi wa musitandari wa komine Gihanga ajejwe imibano n'ivy'intwaro nabo nyene yemeza ko abanyagihanga batari kuba bafise ubukene bw'ibifungurwa iyo urwo rugomero rwo kuruzi Kajeke bikunda rukuzura. Idefense Bazirutwabo avuga ko iyo urwo rugomero rwuzura abanyagihanga bora inyinjuro nyinshi ku mwaka.
Kubijanye no mugambi kubaka urugomero rutuma ruvomera amazi ruvuye muri Kajeke, uwo mugambi mwiza cyane gose, ariko rero kubona umugambi utabandanije birababaza cyane gose kuko biraduhombya cyane gose nka muri komine ya Gihanga na cyane cyane ko ari komine ahanini usanga yama irimwo ibibazo bijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Dusanga izuba rishobora kwaka amezi atandatu cyangwa umunani, ugasanga rero abantu bashoboye kwimbura rimwe kandi bishoboka ko bashobora kwimbura gatatu. Iyo urwo rugomero rwakora barashobora kwimbura kabiri gatatu mbere karenga bivanye n'ibyo bateye n'igihe byerera.
Ababeshejweho n'uburinyi mu ntara Bubanza basaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka kugira ibikorwa byo kubaka urwo rugomero bisubire gutangura. Basaba kandi leta kudasubira guha isoko ryo kubaka urwo rugomero abadafise ubuhinga bukwiye.
Turashavye ko leta yashobora kongereka rukoresha kuko igihe barukoresha rwatwaye uburyo bwinshi, rwatwaye amahera menshi, kandi natwe turi mu kiyaya kibi cyama gifise izuba. Twebwe tugasaba leta dukoma amashyi n'ukuri ko rujya rugomero rwa Kajeke borondera abahinga babishoboye kugira ngo barukore, twebwe twabona amahoro kuko utwo twotera twose twofungura.
Ubwo rugomero rwubakwe n'ingoga kugira ngo ntidusubire gutakaza cyangwa ngo dushobore gupfa n'inzara.
Cyo nibaza yuko leta yoha abayinjiniyeri abakozi bakwiye babinonose ibikoresho bikwiye, hamwe bakadukora urugomero rwiza, hamwe abanyagihugu bari ngaha mu kiyaya bakaronka amazi meza hamwe atangorane zo kubura amazi turabihari muri iyo mirima yacu.
Umushikiranganji w'uburinyi n'ubworozi aratanga ihumure ku banyabubanza ku bijanye n'urwo rugomero rwo kuvomera imirima. Dogi Derurema avuga ko muri kino gihe hari umurwi w'abahinga uri kurakora ivyigwa kugira bikunde urwo rugomero rwo kuruzi Kajeke rusubire kubakwa.
Uwo muvurero uzoca umara indwi itanu wicaye ngaha mu Burundi kandi uzuraza ngaha ku rubuga kugira ngo baturabire neza amahinyu yagiye araba ku gice tumwe tumwe turi umugambi, hanyuma bace baduha impanuro z'ingene ivyononekaye vyosanurwa cangwe tugahindura ingene uwo mugambi wari utunganijwe, kandi ivyo vyigwa tugusuzuma neza no kutubwira icokorwa. Tuhera na nuno mwaka ubugira mu mwaka w'2018 uzoca mu mwaka gusubiramo ibikorwa hanyuma mu mpera z'umwaka w'2018 twe twatangiye guha amazi abandi kugira ngo bapamire imirima yabo.
Amakuru Ijwi rya Amerika dikesha begereye umushikiranganji w'uburinyi n'ubworozi avuga ko ibikorwa byo kubaka urwo rugomero rwo kuruzi Kajeke rwahavuye rutuzura n'ibyubatswe bigasenyuka byatwaye amafaranga agera ku miliyari 13 z'amafaranga y'amarundi. Ayo makuru kandi akemeza ko bubatse urwo rugomero rutavuye rwuzura muri kino gihe bariko barakurikiranwa n'ubutungane mu ntara bubanza iri mu burengero bw'u Burundi. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste, urakoze. Nshuti turi kumwe mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi imenyesha ko irimo gukora ibishoboka kugira ngo umugambi wayo w'uko kugera mu mwaka 2025 ku mubyeyi imbyaro zava ku bana 6 zikajya kuri 3 uzaba wubahirijwe. Ibyo byatangajwe na muganga Juma Ndereye, umuyobozi mukuru ushinzwe umugambi w'igihugu birondoka rijyanye n'amagara meza mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe no kurwanya umugera wa sida. Hari mu kiganiro muri Isanga yagiranye mu kanya na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Yanatumiyemo kandi bwana Jean Berkimasi Barumbanze, umwigisha ku bijyanye n'amagara y'abantu ku rwego rw'igihugu mu ishyirahamwe Abubefu ryiyemeje guteza imbere ineza y'imiryango. Muganga Juma Ndereye atangira avuga ibirimo gukorwa kugira ngo bagere ku ntego biyemeje.
Biho ibitari bike biriko birakogwa kandi twe turaziye dusanga turiko turatera intambwe kumbure hariho nibindi bikigoranye ariko muri rusangi umuntu ntiyofata ko menga takiriko kirakogwa ibyo sivyo na gatoya. Hariho intambwe zitari nkeya tumaze gutera ariko kandi haracariho nibindi bikenewe ko tubandanya dukora ivyo navyo birabandanya bikorwa ko hari imigambi itegeza gushirwa mu ngiro kugira ibikorwa bibandanye.
Duhe uburorero bw'izo ntambwe izo ntambwe umaze gushikako.
Murakoze. Uravye icigwa cyakozwe mu Burundi mwaka w'2010 cyitwa enquête démographique de santé EDS no kuvuga twasanze muri ico gihe umukenyezi w'umurundi kazi ageze mu bigero yibaruka hagati y'abana 6 bari banditse 6 n'ibice 4 ariko kubera atagice cy'umwana twafashe yuko ari hagati y'abana 6 n'abana 7 hanyuma vuba muri uku kwezi kwa 3 haherutse gusohoka ibiharuro vya mbere vyo vito kingwa nyere cyasubiye gukorwa muri uyu mwaka mu mpera y'umwaka w'2016 no mu ntango w'umwaka w'2017 bitwereka yuko ubu tugeze kubana hagati ya 5 na 6 tugize kuri 5 n'ibice 5 bisigura rero yuko hariho intambwe tumaze gutera kandi tuganiye n'abahinga bize byerekeye igwirirana ry'abantu demografi batubwira ati kugira ngo ijye ntumbero leta yihaye muri vision 2025 yuko tworonka umukenyezi w'umurundi kazi ageze mu bigero umwaka w'2025 yoba afise abana 3 bisaba yuko twari dufise n'imiburiburi ibice 60% by'abakenyezi b'abarundi bakoresha ubwo buryo. Birumvikana rero yuko ntiturashikirisemo nivyo ariko turiko turatera intambwe tugana kuri iryo sebo.
Murakoze. Imbere yuko duha kanya Jean Berkimasi nawe, ego turi mu mwaka w'2017 hasigaye imyaka 8 gusa ntihenze kugira dushike kuri iryo hangiro mwihaye rya 2025 kugira umukenyezi azubashitse ku bana 3 muravye ingene muri ko murabikora mubona muzoshika kuri ico gitigiri muri iyo myaka 8 gusa isigaye.
Birashoboka ariko bisaba yuko abantu baje hamwe bagateranya ingufu hanyuma dukoreye hamwe birashoboka ko twoshobora gushikira kuri iryo hangiro.
Ego mpe murakoze. Reka Jean Berkimasi Barumbanze nawe murumvise iby'ubuseruki ya leta avuze namwe mujejwe kwigisha kubijanye n'uwo mugambi ku kibuga mubona bimeze gute mwebwe mubikoramwo mutanga izo nyigisho?
Murakoze cyane. Nk'uko umuyobozi aje kubishyikiriza, nibyo turi ku kibuga je nkora mu ishyirahamwe Abubefu ishyamu gitegi gidiye guteza imbere ineza y'imiryango rero iyo turiko turabakira turabona yuko hakiriho intambamyi zimwe zimwe arizo zize umuyobozi avuze ko twaheza tugafashanya bagafashanya n'abandi muri abandi rero twebwe nta bubesi turimwo turi mu gisata kimwe mu mashyirahamwe amwe yaherije kuvuga afasha no kuvuga pe aho inguvu ashyigikira ubushikiranganzi bwo kubungabunga amagara y'abantu n'urwanya sida na sancane ibyo bijanye n'irondo kajyanye n'amagara meza mugabo rero turaje turasanga aho akiriho intambamyi zimwe zimwe zituma batarajijuka neza ngo bave umugambi naho tubona ko biriko biratera imbere turatugende no mu minsi iheze aho nk'akarorero ko kutiga kwa bigeme cyane cyane
uzivuge mu ncamake unyarutse uzivuge mu ncamake
ego hariho nko kutiga kwa bigeme hariho nk'usanga twebwe abakozi bageze kwakira abantu batabimenyereye hariho ibintu by'amadini amadini amwe amatayo birekurira hari usanga hariho aba bana mwigeze kubyumva hariya musonga abantu umwe akabyemera ubundi ntabyemere cyane cyane abashinga ntawe hari usanga amavuriro abikora ari kure na kure hari usanga ibihuha ni byinshi hari usanga abigira sindabibazwa hariho abagira batamenya neza batazi ingene ibyo bintu bikora hariho rero n'imigenzo nk'uko mwabivuze imigenzo ijyanye n'ingene igihugu kiba kimeze dufashe nk'umuntu avuga tugiye mba mu rugo rwiza mu Kirundi rwa rugo rusa abana batandatu indwi urumva ugasanga nk'ibyo kugira ubihindure ni ibintu tugenda duhindura buke buke duhereye nko kuri twebwe nyine mu bakozi hama tugaca duhera no muri abo banki nyine tugenda turakorana badufasha mu rwaruka n'abantu nyine bandi tubana mu kibano akaba ariyo tugerageza kugira ngo turabe ko ibyo tuza turabifuta buke buke
ego mehi ibibazo ni byinshi ariko reka tubanze duhe akanya abanyagihugu nabo bifuza kubaza Emile mwiriwe
neza
ego me mufise ikibazo mufise intererano munyarutse
nagombye kuvuga nkuko nabivuze hari ijambo rikunze gukoreshwa mu Burundi ijambo ryari ngo tubyare aho dushobora kurera mu Burundi hari ubwoko bushyika butatu bwemewe n'ibwirirwa shingiro hari ubwoko bw'abahutu ubwoko bw'abatutsi n'ubwoko bw'abatwa mbe ngerageje kubaza nk'uwo waje bw'ibintu byo muri ABF nta nicyo no kwita partiri cible bafatiraho ngiyo sensibilizasiyo yabo iyo himiriza ryabo rikunde ntibabona yuko bafatira kuri icyo kibazo cy'abantu bafise igice kinini mu Burundi cy'abantu benshi
ego me ikibazo gitumbereje kuri Jean Berkimas ariko reka tubanze tugihe muganga Jean muganga Juma ndereye mu bushikiranganje bwa magara y'abantu aribwo buserukira leta y'u Burundi
arakoze cyane ku kibazo ciwe ariko numva menga ariko aragishiramwo intumbero ya politike je ndu muganga sindu munye politike ndamwishure nk'umuhinga w'umuganga ajejwe amagara y'abantu atari munye politike ivyo kugira resansema y'amoko je ntayo ndagira nta byunzi ariko uko bigenda kose twebwe nk'abaganga icambere dushira imbere niyo turiko turavuga uburyo bwo kugabanya imbyaro ni cyane cyane amagara y'ababyeyi n'ibibondo so kubera ko abahutu ari benshi ababyeyi babo badakeneye gukingirwa n'ibibondo byabo so kubera yuko abatutsi cyangwa abatwari ari bakeya aribo bibereye ko dukingira ababyeyi babo n'ibibondo ikigira kabiri ni uko igwirirana ry'abantu bifite ingaruka mbi ku iterambere y'igihugu cyose muri rusange tubifatiye rero kuri ako karorero twumva abarundi bose atanumwe avuyemwo bategereza guhimirizwa baba abo bahutu abatutsi n'abatwa n'abandi n'abanyamahanga mbere babaye mu Burundi nabo nyene bategereza guhimirizwa ku neza y'amagara yabo amagara y'ibibondo byabo ineza y'imiryango yabo n'ineza y'igihugu
yego murakoze Jean Berkimas barumbanze abahutu abatutsi abatwa mubaha inyigisho zimwe kandi bose bakwiye kugabanya imbyaro cyo kimwe mutwishure cyane mwishure uyu Emile yabajije
murakoze cyane n'ikibazo numva nkuko umuyobozi abivuze
twese sanswe turaye abafundi muze kwa muganga rero mu jamake iyo turiko turabigisha iyo turiko turabasigurira n'ibyo dukoresha ntitubaze ngo urumuhutu cyangwa umuntu cyangwa urumutwa na cyangwa iki ibyo twebwe nibaza ko tutarimwo mugabe bituraza ishinga ni iki kugira ngo dushobore gusigura neza akamaro kirondoka ijana n'amagara meza na cyane cyane uwo mugambi wo kubyara abo dushoboye kurera.
Ego me mutangara muhagaze he mwifuza gushikiriza iki munyarukije ego me
nabazaga kuki adatorwa amategeko ahamye ashimangira ibyo bintu wabona zyaterekeye ikibazo byanditse bikoze.
Ego me murakoze muganga Juma ndereye kuki mutaja muri leta ngo musabe yuko haba itegeko rishigwaho mu yandi mategeko agenga igihugu yo kubyara abana mugashiraho n'igitigiri ntarengwa.
Murakoze cyane ibyo birafise abo byega ariko nk'umuhinga je bambajije sinohanura leta ko yofata itegeko kuko kenshi iyo ni nzira idashika hariho ibihugu byigeze kubigerageza bararonse hamwe kubera bashiramo ingufu nyinshi bararonse inyishu yari ibereye muri icyo gihe ariko nabo barateje baragaruka inyuma igikuba gihari kandi gihambaye dutegereza kumva twese abarundi n'abarundi kazi nuko aha turiko turavuga ibintu byo guhindura mentalite guhindura uko umuntu yari asanzwe yiyumvira uko abayeho ivyo navyo ni igikorwa cyo kwamiza ko bifata umwanya ariko nukwama turiko turabishyiramo inguvu kugira ngo abantu batere babitegere.
Ego me kuri mwebwe rero nta nguvu zikwiye gushyirwamo n'umuntu akwiye kuraba igikenewe kugira uwo mugambi ushike ku kwihangiro ryawo. Turafite Daniele kuri telefone. Mwiriwe Daniele.
Mwiriwe neza. Akabazo yabuze yuko hari aho byagakunda kuri iryo himiriza aduhane mu mayire ya komoro n'ahandi none yasanze ubageze kubabyara bangahe bo babigendeje gute izo nyigisho zari zimeze gute zimeze nk'izo mu Burundi.
Murakoze reka tuhakanya kwa ubwa mbere Jean Berkimasi Barumbanze abanze yishure Jire Jean Berkimasi ubona aho baho politiki itomoye kugabanya imbyaro canke hakajamo no guhana.
Nashaka nunganire muganga mvuga nti nibyo babyiza dusize itegeko twabanza tukareka buhoro umuntu agenda akabyumva akagenda byumva buhoro none ake akazigiramo uruhara na kayitu koze nyene satarimo ni nkuko ubikoze ubikoze ku ruhara rw'abantu wumva byiza rero no hantu yuko twogenda bukebuke gucyo nyene abantu bakabyumva hanyuma bakabyinjiramo ubugama twebwe natwe abaganga twatuye ngaho kugira ngo tubibafashe mu mugabo tutabwiye muri leta ngo fata ingingo fata ni ngumana oyayi nibaze kubitora byiza na gatoya.
Ego me murakoze muganga Juma ndereye nereka muca mugira ko mwishuri ikibazo cha Daniele Ire Maurice muheruka muri Ire Komore muramba bari muheruka ngo izo nyigisho
niwe yabuze Komore ariko ni Maurice nagiye
ni Ire Maurice mu bacire ku mayange ingene bobo bigisha kumbure twumve yuko ari cyo abarundi bohakura.
Urumva hariho ibintu bimwe abarundi dusamara ko kandi bidutera ingorane. Ire Maurice batanguye umugambi wo gutandukanya imbyaro cyangwa kuzihagarika burundu kuva mu myaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda muri mirongo itandatu twebwe ugiye kubiraba neza umugambi wari watanguye nko muri mirongo umunani n'indwi ariko haciye habaye ingorane igihugu caguyemo muri mirongo icyenda na gatatu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Icyo kiganiro rero mwumvise kukerekeranye no kuringaniza imbyaro mu Burundi nicyo gisorejeho ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Mwumvaga muganga Juma ndereye umuyobozi mukuru ushinzwe umugambi w'igihugu w'irondoka rijyanye n'amagara meza mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi hamwe na Jean Berkimasi Barumbanze wo muri Abubefu ishyirahamwe ryiyemeje guteza imbere ineza y'imiryango. Nshuti bamwe mwese mwateze amatwi na hadusoreje ibiganiro byacu tubashimira cyane kwa mwateze amatwi. Nshimire kandi abamfashe ku buhanga bw'ibyuma Skip Charles engineer wadufashije wari kumwe na Pastor Gebrehu kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi nongere mbashimire byimaze yo kuba mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika bararikira n'ibiganiro bitaha mu kanya mugire rero ibihe byiza mwumva ibiganiro bya radio y'Ijwi ry'Amerika.